mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri komine Jo Diane nahazwe ngikuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi umurwi witahagateka kazi na muntu munama nkenguza amateka ya Amerika abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kumwe n'abagize leta y'u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda ejo bariutse imyaka 25 iheze iyo genocide ibaye
igikwiye gukorwa rero n'amahanga yose ni ugukomeza kumenya neza ihakana rya genocide rimo rirakorwa rite rirakoreshwa ubuhe buryo
uyu ni Johnston Businge akaba ari umushikiranganje ubutungane mu Rwanda ahavuga ko guhagarika ikibazo c'abapfu vya genocide ari ngombwa turabigaruka ko handi hatumbwe hafi ya maradio yanyu Ako imbere yo kuja ku idoni do yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntahenze kubabwira ndabwire muri make ku ishamwe ry'umwe bwa Afrika yongeye abategetsi bagisirikare muri Sudani kiringo 60 bakaba bamaze guha ubutegetsi abanyagihugu bitabaye uko ico gihugu gigakugwa muri uyo muryango mu ntango umwe bwa Afrika bwari bwaragabishije gukura Sudani mu muryango umwe bwa Afrika inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa perezida Omar al-Bashir n'abasirikare ico gihe abasirikare bahawe iminsi 10 kugira ngo babibahaye ubutegetsi abanyagihugu ico kiringo yamara nticubahirijwe kikaba carangiye ejo kuwa gatatu ku ruhande rw'abanyagihugu bakomeje gukora imyiyerekano muri Sudani ibandanye ishavuza abasirikare ndetse n'uno musi kuwa kane harindiriwe amasinzi y'abantu baza kwiha amabarabara aho bagiriza abategetsi ba gisirikare kuba bafata minenegwe ivyo guha ubutegetsi abanyagihugu bakarahira ko batabuhawe batazova mu mabarabara impande zibiri zihanganye zisa nuko zitarumva bikana kubazosi serukira mu kanama kazoba karongoye igihugu vyimfata kibanza kazosubidira abanama akanama kihaye ubutegetsi inyuma yaho perezida Bashir akuriwe ku butegetsi ku itariki ya 11 ukwezi kwa kane Umushikiranganje wa Amerika ajeje ubutungane William Barr yararengutse imbere ya Congress ejo kwa gatatu kwisigura kukuntu yavyifashemwo igihe yahabwa ivyavuye mu matoho zakozwe n'umushingwa manza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Urusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora ya Amerika muri 2016 Barr avuga ko ingingo yafashe yo gutanga incamake yo raporo ari vyo yahisemwo kandi atari atumbereye gutangaza ibinyuranye n'ivyatohojwe namura abademokrate bagiriza umushikiranganje William Barr kuba yaratesheje agaciro ivyatohojwe kuri perezida wa Amerika Donald Trump ko yoba yararemereye ubutungane mu gushaka kumukingira ikibaba vyinshi mu bibazo yabajijwe vyari vyerekeye urwandiko Robert Mueller yandikiye umushikiranganje mu kwezi kwa gatatu hari tariki ya 27 muri ugo rwandiko havugwamwo icegeranyo catanzwe kidahuye n'ivyatohojwe mu gihe umurwi w'abashinga amateka bajeje ibibazo by'ubutungane wari waratumye ko umushikiranganje William Barr kugira ngo nabo bamubaze ibibazo kuri wa kane ubushikiranganje bw'ubutungane bwashikirije ko umutegetsi ahava atabitaba uko babibona Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 ijwi rya Amerika mukunda turi no kuri internet kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com facebook ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
nongere ndabahe ikaze bamwe mubagize umugwi tahagateka kazi na muntu munama nkenguza amateka ya Amerika ikuru no wagatatu barakoze umuhango kwibuka kunchuro ya imyaka 25 ya genocide yakorewe abatutsi mu majambo yahavugiwe bashimikiye kubijanye no kubika amateka y'ivyabaye no gukumira genocide mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma niba dukurikiraniye uwo muhango wabereye hani Washington DC ku cicaro cha Congress ya Amerika.
Uretse abagize itsinda ry'uburenganzira bwa muntu muri Sena ya Amerika ni umuhango witabiriwe n'abahagarariye Leta y'u Rwanda impuguke ku byerekeye genocide zirimo abarimu ba kaminuza abashakashatsi ndetse n'abayirokotse. Ingingo abafashe ijambo bibanzeho cyane nijyanye n'ikibazo cyo guhakana genocide bivugwa kuba gikomeje kwiyongera nyuma y'imyaka 25 ibaye. Imakile iribagiza numwe mu bayirokotse watanze ubuhamya uko yarokotse n'inzira y'ubuzima bwe kuva icyo gihe kugeza ubu.
Ndibuka umwe wari papa w'umwana twiganaga muri secondaire yagiye kuri radio aravuga ati ntimwibagirwe n'impinja ntimwibagirwe n'abatsaza n'abakecuru kubera ko turi kugira ngo tubaneho dukukumbe. Iyo wumva rero umuntu avuga ati ntabwo mwaciye mwibyo ngibyo ni ukuri wumva ari nk'umuntu agufashe nk'umwijosi akwishe bwa kabiri. Ubu tibira shoka se niko umuntu yavuga atya numva ku muntu kugita cyarakwicukira no kuyagatekereza kama politisiye bagomba kugira icyo bagikoraho nibyo koko justice kabo ariho umuntu kugita cye ari abanyamakuru mukavuga ibyiza mukabwira abantu mukigisha abantu ari umuntu kugita cye ahonde nkaba navugisha wumvugana nawe amashuri akabyigisha akigisha abantu icyabaye you know muri leta mbese mbona ari ikintu cyumva yani cyaburi muntu naho ari umubyeyi muri position arimo Imana yamushyizemo mu kazi akora kuba ijwi ry'ukuri ijwi rya compassion ijwi ry'urukundo.
Ijambo rya Johnston Businge ministri w'ubutabera mu Rwanda wari intumwa leta muri uwo muhango ryibanze ku ngingo eshatu zikubiyemo kwibuka kubaka ubumwe no kwiyubaka. Yashimye Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko n'amahanga muri rusange bikomeje gufasha ubutabera bw'u Rwanda gufata no gukurikirana abakoze genocide. Ariko yavuze ko hari abatari bafatwa n'abakomeje kuyihakana asaba ko bakurikiranwa bakabibazwa.
Ibitekerezo byabibye imbuto yaje kuvamo genocide cyari ibitekerezo byayugaga n'abantu. Icyo gihe mu Rwanda bari bafite ingufu nyinshi, bafite ubutegetsi, bafite itangazamakuru, bafite ubushobozi bwinshi bwo gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo. Ubu ngubu ntabwo hari, ariko hirya no hino ku isi bagenda biyegeranya, kandi icyo gitekerezo nubwo cyaba kikiri kimwe, imbuto buriya ntabwo ijya bimwe, iriyongera. Igikwiye gukorwa rero n'amahanga yose ni ugukomeza gushakisha, gukomeza kumenya neza ihakana rya genocide rikorwa ririmo rirakorwa rite, rigeze ku rirakoreshwa ubuhe buryo, niba ari itangazamakuru, niba ari ukwandika ibitabo, niba ari imivugo y'ubundi bwoko, niba ari ukwitwikira politike zindi zitandukanye, abantu bakamenya kubitandukanya. Ushaka gukora politike agakora politike, ariko ubikoreramo ivangura n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide ntabone ahamenyera.
Senateri Christopher Coons wa Leta ya Delaware we yavuze ko muri Amerika ubwaho hagaragara ibisigisi by'amateka mabi y'ivangura rishingiye ku ruhu yaranze iki gihugu. Yanagize icyo avuga ku magambo Ministri Businge yavuze yo gukurikirana abakekwaho genocide.
I know that the Rwandan government is legitimately concerned about genocide there.
Ndazi ko Leta y'u Rwanda itewe impungenge ku buryo bwumvikana n'ikibazo cy'abakozeho nyabwoko babandanya guhunga ubutungane. Icyo n'ikibazo nzobandanya kuvugira haba ku bashinzwe ubutungane canke imigendranire n'amakungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Twari dukwiye gukorana na Leta y'u Rwanda gukurikirana ibimenyetso byotuma dufata abakekwa kuba barakozeho nyabwoko baba bari mu muhari FDLR mu karere ka Afrika canke naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika.
Kunzi yavuze ko mu kwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda isi ifite amasomo y'ingenzi igomba kwigiramo. Ayo ngo nuko isi itarabasha kumenya ibimenyetso bya genocide hakiri kare kuyikumira cyangwa se uburyo bwo gukira ibikomere aho yabaye. Jeffrey Mutagoma, Ijwi rya Amerika, i Washington DC.
Arakoze mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Tukiri ku makuru avugwa ku Rwanda, inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu zirizeza abagendera Nyungwe n'utundi turere twegereye Nyungwe muri rusangi ku mutekano wiraye. Ivyo ubuyobozi bubitangaje nyuma y'imirwano yashamiranije igisirikare c'u Rwanda n'inyeshamba z'umutwe wa FLN, na muri iryo shamba yanatumye bimwe mu bihugu vy'amahanga biburira abanyagihugu babo kutagendera ako karere kubera ico seko kidat umutekano dakwiye. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Ikintu cyemerewe kuva muri pariki nyifoto uri buvaneyo, kuko muri pariki bode habamo ibintu bita do and not, ibyemewe gukorwa n'ibitemewe gukorwa, sibyo mu Kinyarwanda. Noneho ni ukuvuga ngo mu bintu bibujijwe gukorwa hano mu ishyamba,
umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo aha muri pariki y'igihugu ya Nyungwe arasobanurira abayobozi n'abakozi b'akarere ka Nyamasheke babarirwa hafi mu ijana bimwe mu by'abasura iyo pariki bagomba kwitwararika. Ku rundi ruhande, uzengurukije amaso ahagukikije ku muhanda Cyangugu Butare aha muri Nyungwe, haragaragara abasirikare bafite intwaro ku muhanda, ndetse iyo ushishoje hafi yawo ubona ko hari ahari inkambi za gisirikare zitari zisanzweho mbere y'iyo mirwano bivugwa ko yahashyamiranyirije ingabo z'igihugu n'iz'umutwe wa FLN. Uyu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo, inzego z'ubutegetsi muri aka karere ka Nyamasheke zikaba zahisemo ko yaba bwo ndetse n'abakozi bose b'ako karere bawizihiriza aha muri Nyungwe. Ku muyobozi w'aka karere bwana Kamari Aime Fabie, ibyo biri mu rwego rwo gusura bimwe mu byiza nyaburanga, ariko kandi hakabamo n'ubutumwa nyamukuru bwo kumara impungenge ku baba zifite ko hari ibibazo by'umutekano muke bihari.
Umutekano ni mwiza, nta namwe twajyanye mwabonye ko na mahoro arasesuye, ni nyabagendwa twahishimiye, twaguwe neza, nta mpungenge n'imwe, nta n'ikibazo na kimwe gihari. Twababwira ngo muri pariki ya Nyungwe mu karere ka Nyamasheke mu Rwanda ni nyabagendwa, kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso, turahari, turahaba, nta kibazo na kimwe gihari. Twababwira ngo nibaze ikaze, u Rwanda ruragenda.
Iyo ni nayo ntero yari mu bakozi ba Nyamasheke bizihirije umunsi w'abakozi aha mu ishyamba rya Nyungwe.
Ibyo rero bivugwa ngira ngo wenda waba atari hano yagira ngo ni ibindi, ariko twe tuhegereye tuzi neza ko nta kibazo gihari, ari nayo mpamvu nyine kuri uyu munsi mukuru w'abakozi twahisemo kuza kuba ariho dukorera ibirori byacu, akaba ari ahantu hatekanye.
Nta kibazo, kuko n'imodoka zose zirabasha kugenda mu ishyamba rya Nyungwe. Rero umuntu wabuza abaturage kugenda mu ishyamba rya Nyungwe, icyo mbona ntabwo byaba ari byo, kuko yagakwiye kubareka bakagenda ku mutekano nge nabonye wuzuye, nta kibazo.
Impungenge ku mutekano w'abasurira ishyamba rya Nyungwe waturutse ku mirwano yashyamiranyirije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba FLN. Uwo mutwe w'inyeshyamba ukaba waranigambye kenshi ko ari ugenzura iryo shyamba n'inkengero zaryo. Kuri bamwe mu bakozi harimo batubwiye ko ibyavuzwe byari byabateye ubwoba kurinda n'uyu munsi bageraga aha muri Nyungwe.
Ubwoba ntabwo bwabura, ariko nk'abantu mwa muri kumwe ramubwira se ko mbonye uriya umusirikare mwamutandukanya mute na wawundi nari narumvise, akakosobanurira ukabyumva, ninjiye mbona ndi kumwe na ekipe ngari kamwe, ntabwo nagize ubwoba, nabitekerejeho nza, ariko kisana mbonye ndi kumwe n'abandi na cyose. Nanjye ntabwo ndimo kwemera nuko n'ibyavuzwe byari ukuri, uko njye nabonye ari amahoro, ndumva buri muntu yahagenda ukabyumva.
Aka karere ka Nyamasheke kari mu dufite igice kinini cy'ishyamba rya Nyungwe, kuko mu mirenge 15 ikagize 8 muri ikora kuri iryo shyamba. By'umwihariko muri ako karere ni naho havuzwe kuba harambukiye abarwanyi bagera hafi mu ijana mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, banyuze mu kiyaga cya Kivu barengera mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku murenge wa Karambi, aho baje gusakiranira n'ingabo z'u Rwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri, Bwana Richard Sezibera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yavuze ko Majoro Sankara wavugiraga FLN yashyikirijwe Leta y'u Rwanda, abandi bagenzi bafatanyaga mu kugaba ibitero bo basize ubuzima aho muri Nyungwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye. Mu gihe mwumvise rero abanyagihugu ba Nyamasheke bahimbarije umunsi w'abakozi mu ishyamba rya Nyungwe no mu Burundi, uwo munsi warahimbajwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagereranije imbeba za kijambere n'Ijwi rya Amerika mu ijambo ryiwe, ariko ashikiriza ubushimwe abakozi bakoze neza hari mu ntara ya Rumonge. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika, murayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Lavernier Nkuru ari Kigali mu Rwanda.
nkuko yamabikora ku munsi mukuru w'abakozi. Umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe kubakoze neza gusumba abandi. Perezida Petero Nkurunziza mubo yahaye ubushimwe harimo Yohani Gatabazi, umurimyi wo muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Perezida Petero Nkurunziza yemeje ko uwo murimyi ariko ateza imbere ibitegwa kama arivyo inumbu, ibisunzu, indugu, amatugu, amateke y'ikirundi, insogo, akabagwiza n'imbuto zirobanuye. Ubwo burimyi abukorera ku itongo giwe ry'amahegitari 65.
Abikinda kora nuko arateza imbere kugwiza imbuto nziza za kijambere z'iharage hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibitoki hamwe n'imboga. Hanyuma kandi akabisa ubworozi budasanzwe bw'inka, impene, ingurube, intama, udukwavu, imbata, inkoko hamwe n'inuma za kijambere.
Yamara uwo mwanya wo gutanga agashimwe ku barimyi borozi wavuye uhindukamwo wo kuvuga ku bitangazamakuru bimwe bimwe. Ibyo byatangaje benshi kuko iradiyo Ijwi ry'Amerika yadomye ku rutoke Leta y'u Burundi yaheruka kuyihagarika, ubu ikaba itakivugira ku mirongo ya FM mu Burundi, n'abamenyeshamakuru bayo bakaba barabujijwe kurondera no gutanga amakuru ku butaka bw'u Burundi. Ku buryo bweruye, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yumvikanishije uko yumva bamwe basigura Ijwi ry'Amerika afatiye ku bikorwa by'umurimyi mworozi yarahejeje guha agashimwe.
Aratuze n'inuze n'imbeba, imbeba za imbeba za kijambere bavuga ziti sihiri, abandi bakaziyita ngo ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ko zivuga amajambo menshi cyane mu nzu. Nawe nyere tumuha urupapuro rw'iteka nka Leta y'u Burundi mukumushigikira, mukumushimira ko yakoze ari karakora ibikorwa by'iteka byo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, hamwe kandi n'akabasha kumushigikira ku miliyoni w'amafaranga y'amarundi.
Umukuru w'igihugu yatanze n'ubushimwe ku ntara zitatu zabaye za mbere mu bikorwa byo kwiteza imbere. Yahaye kandi amakomine 5 azubwa mbere n'umugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba, kuko waronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'imigwi nserukiragihugu kizobera mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu kuza. Muri ivyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, uwuserukira urunani amasendika y'abakozi mu Burundi yaneguye agatotezo gakoregwa bamwe bo baserukira abakozi. Tarsis Gahungu atanga karorero ku bakuru b'amasendika bafungwa ataco bazira. Ikindi uyaserukira abakozi yaneguye n'abakoresha banka ko abakozi bashinga amasendika. Gahungu avuga ko ariho nyangwa ry'amategeko agenga akazi mu Burundi.
N'abaserukira amasendika bafungwa atavyagirije, ariko aho twonegura ifungwa n'itoteza y'utwara sendika y'abataxi y'ivero mwababonye ngaha badivi ari benshi. Abaserukira abandi kuri hopitalo rwa Karete, abaserukira abandi muri Sobujeya, eka mbere n'abaserukira sendika y'abari Mustef muri komini Cenda Juru. Atwokebura urwego rw'igipolisi c'igihugu yuko rutokoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe mu kubasuka mu matasi y'akazi mu ntumbero yo kuburabuza abaserukira abakozi. Twagomba twibutse abarongozi bo muntu wareyo hagati mu gihugu ko nabonye batarekuye kwisuka mu by'amasendika, ko mu mashamu yabikorera utwabo usangwa abakozi baturubikwa atashamira bakirukanwa kubera basabye uburenganzira bwabo. Eka mbere haracari abakoresha bakirahira bakarenga ko atasendika nimwe bashaka mu buzi barongoye.
Umukuru w'igihugu yasavye abaserukira abakozi kurindira yihanganye ku bibazo yashikirije kuko bitoregwa umuti buke buke. Uwo munsi mukuru wahari w'abakozi wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu.
Pierre Claver niyo nkuru. N'ukuri nshuti bakunzi, tumira amate gato hamace dukomeza n'amakuru avugwa ku Burundi.
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi ry'Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mugihe ihuriro ry'abashingwa amazi baserukira abahuye namabi mu Burundi kuva muri 2015 hadutse indyane zifatiye kuri manda ya gatatu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza bamaze kujana amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI. Bamwe mu bahinga bizibijanye n'amategeko bavuga ko iyo sentare atari yari kwiye kwiturwa. Umwe muri bo ni Dr Adam Blaise Kousi mu kiganiro cihariye yahaye ijwi ry'Amerika mu Bubiligi asiguye ko CPI itigenga hagahanura abarundi ndi kwicara hamwe bagashingira bakishingira sentare yoburanisha abagirizwa mabi mu gihugu cabo. Inkuru ya mugenzi wacu Eloje Wirikaneza.
Umuhinga mujanya n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha mwiza wa kaminuza ku migabane itandukanye y'isi Adama Blaise Kwasi asigura ku nyifato ya sentare mpuzamakungu mpana vya CPI imaramaje. Ku giti ciwe nk'umunyafrika naho yemeza ko yumva sa n'abahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora izo abanyamategeko bari barayishingiye. Yahaye ikiganiro cihari ijwi rya Amerika.
Avec l'avènement de la Coupe internationale, on s'était dit que on va avoir une cour qui sera là pour tout le monde.
Umuzo wa CPI wari watwijeje ko turonse sentare itunganiza bose ariko twaratunguwe cyane kubona ko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze. Turafite uburorero rabi byabaye kuri Perezida Bagbo mu bijyanye n'amategeko. Nasanze hama harimwo ibintu no kwita kurya no kunywa, ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana canke kweza umuntu. Nico gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko
yubatse.
Ariko Maître Janvier Bigirimana ari mu bashingwa amanza baserukira muri CPI abakorewe amabi mu Burundi asanga ikibazo kitaraho.
Iyo sentare kuva ishigwaho intumbere yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwene ivyo vyaha bikomakomeye bikogwa n'abantu babafise ubutegetsi n'abantu babafise nguvu, bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu babakoze ivyaha mu mihingo y'isitandukanye, bigatuma iyo sentare itegezwa kwikora kugushaka kugufashanya n'ibihugu abantu babakoze ivyo ashanke bikekwa ko bakoze ivyaha babarimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa ashanke barenguke imbere yo sentare, kuko birazwi yuko abantu bakoze mu bibyo vyaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo. Bikaca bituma yo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu babakore mwe n'ibyo vyaha, ari naco bituma uno munsi usanga ari habavuga yuko yo sentare womengo ntakimaze.
Iyo sentare leta y'u Burundi yayisokoyemwo mu 2017 kubera amatohoza yuguruye ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu mwaka w'2015 hadutse indyane za politike mu gihugu. Bwana Kwasi asanga president Nkurunziza na leta yiwataho banegura.
Ce qui a sauvé le président du Burundi c'est Bagbo.
Icatabaye president w'u Burundi ni Bagbo yahakuye icigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa, akabazi neza ko amakungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangirahe. Niho rero akora ibishoboka byose kugira yirinde amakungu kuko azi neza ko yo kwisanga mu vyara vya CPI ni nkuko yoba yishoye. Ndashikira ingingo u Burundi bwafashe, nivuza ko abarundi ubwabo bashiraho sentare yo ciri rubanza president wa abo. Niba hari ivyo yagirizwa ifite ishingiro abarundi nibo bokwicara kugira ngo aburanishirizwe mu Burundi atari kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cyane cyane mu bihugu by'Iburaya. Kujanwa mu bazungu ntavyo nkeneye kumva. Dufate ko vyagoranye cyane horonderwa ikindi gihugu cha Afrika nkuko vyabaye kuri Senabre, ariko kibico muri Afrika atari c'Iburaya. Niba yo cibwa urubanza aburanishwe mu Burundi canke ikindi gihugu cha Afrika atari mu gihugu na kimwe mu vyarutura
ube dans un pays africain mais pas en occident.
Uko biriko se Maître Bigirimana sanga ata muntu numwe yo kwijajara mu gihe yagirizwe ivya.
Ikigaragara nuko ubutungane mpuzamakungu yarutungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge. Twovuga yuko uno munsi abatetsi b'u Burundi batosya bwose, ariko ikibonekeza iyo sentare vyogora ngene bakora ko mu gihe mu yamwe mu bategetsi b'u Burundi heye nyakubo Petero Nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatirwa ni igihe bazoba batagifise ubutegetsi kuko mu Kirundi baravuga ngo buraca bugacana yandi naho batwara wo mu CNDF dashanka wundi mugambwe birashobora gushika ugasanga abo bakoze ibyo vyaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kugwanya kudahana ibintu birahinduka haraciye imisitari mike mu president wa Sudani Bashir hariho umutahe muzamakungu wasohotse wo kumufata ariko yari umuntu akomeye cyane yari umuntu ateye ubwoba nicabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu mugasho na cacana bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramwo abareka aratoteza
sentare muzamakungu mpana vya hasepe yirahe ihana ivyaha bikomakomeye nk'ivyihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu.
Hello Jubili Kaneza arakenuye makuru avugwa mu makambi naho abarundi bo mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania bahunguka bagasubira guhunga kubera basanga bahungutse hataragira babwiye mgenzi wacu James Jovin ko babuze ayo bacira nayo bamira usivye ko umva batotahuka batosura gutahuka ngo nibariko barafashwa nkuko bikenewe.
Chego mbyagenze narashitse mu Burundi duhungutse mugawa wanje bashaka munyuruza nandi mu iryo jona cye mbyuka ntera ngarukinga kandi niyo naje mbasi ntera subirayo ntahariyo shikira
jewe narabakiriye maze kubakira mugana n'abamenyeje kubatware atwale bara kuri guhera kuri nyumba 10 mwenye giti chef de zone hose n'abatambulishijeyo hanyuma rero harajya babwira muntu bagende ngo kongo kuri police biyandikishe bamaze kuja kuri police baciye police icaratwara irasubiye mu Burundi ku mupaka bamaze kugera ku mupaka bararabye kino n'ubundi ho abana bamwe basigaye inyuma none twadutwaye iki bahisemo kuza n'amaguru nke kabahagenze iminsi ibiri kujya basohorira n'ubundi baragabisuje yenda bakiyera utwo bansanganye narabafunguriye nabinubye nkuvuga bari batandatu kwikadi ajewe tenye ndi mupatera ariko sinabimbye narabafashe neza ni uyu munsi barazi uko je ntabarabye nabi mfashanye nabafashije niya n'ukuri nahabwe turi mwigumire nga kumbe agiye mu barazo bibuka kuko aba hari nibeshi batugira amakadi hari gihe wasanga barabafashije ati bakoresha kuguma nga hano ndara rero kubera urabona bari batandatu ngaha mu nzu cyane gwe mu zehe fidele kirero fidele nabaro tubagabanye nawe aho kuntu nabo bafashe bahe icyumba bari bereye mwo yaciye fideli yakiriye umukenyezi n'umugabo wiwe n'uwo mwana
turasaba abajejwe intunze abajejwe amashyirahamwe iyo muri Tanzania ko badufasha kuko nta kantu turyama ko nta na hamwe twicaye nta n'akazi nyine tubayemo akazi nako tubayemo bavuga yuko baroza kudusohora hatarenze mu ruku kwa gatanu nuko dutekamo turinda kuza guseka
ayo kwari igihe kintu nosaba nyine ari cyo debanje bonkorera kino nosaba kweri kubo mfashiri dinyo fashiri umuryango kuko birasumbuwa ndimo ndawihigira nongera nkigana kadodo urumba cya bingora ari na bya bindi bituma naho nogira n'ingorane yo kugwara cyo kumugara usanga birimo biragira icyo birimo birambera nubira imbere ngaruka mbi
cyo rero kuntu nasaba ubu tujya duhangayitse kugira ngo tujye kuronka utuntu turya abagenzi nibo baza baraduhereza naho nyene ubu duhabwa n'imiryango twagiye turasanga ino twasanze bari muri yinduta nyene none murabe ingene mwo bidufasha mu nyene
nyene twebwe nyene twi nimpuzo nta mpuzo twazanye kubera kwazanye nyene imyambaro ibiri ama nyene na zone zaraheze kandi ubu nyene ni senga dusigaye tutagenda kubera tamuntu dufise nta n'agasabane turonka ko kugira tumeseho neza twambaye baduvuye agafasoni niho baduha agasabane nyine naho nyine bagabo bagasaba duterera kandi turasaba yuko nyine muza nyine mwebe dukurikiranira kugira ngo nko mu kwicenda nk'abashobora kwiga bugenda ku ishure ati kuko hariho bamwe ko yari amashure yari igeze kure hariho nk'amwene wacu yiga mu mashure yisumbuye none n'ubu yarahagaritse kubera bavuze yuko ngo udafise ifomo tudashobora kuja kwishura
nuko rero bari bamwe mu marundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania mu kanya turahana gahinduke ariko imbere yaho mbanze ndabibutse muri make ku mushikiranganje wa Amerika jeje ubutungane William Barr yarengutse imbere ya Congre ya Amerika kuwa gatatu kwisigura ku kuntu yavyifashe mu gihe yahabwa ivyavuye matohoza yakozwe n'umushinga wa Manza adasanzwe Robert Mura kurahara Urusiya bwakoze mu guhunga abanyamatora yo muri 2016 Barr avuga ko ingingo yafashe yo gutanga incamake ya raporo raporo arivyo yahisemo kandi ataratumbereye gutangaza ibinyuranye n'ivyatohojwe na mura abademokrate bagiriza umushikiranganje bar kuba yaratesheje agaciro ivyatohojwe kuri president Donald Trump ko yoba yarademereye ubutungane mu gushaka kumukingira ikibaba byinshi mazo yabajijwe vyari vyerekeye urwandiko Robert Mura yandikiye umushikiranganje mu kwezi kwa gatatu tariki ya 27 ruvuga ko icegeranyo catanzwe kidahuye n'ivyatohojwe makoze kumviza kino kigani wanyu mu ntara mategure mwongera mushikirizwa na Jodiane nahazwe muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Facil Gebehu yakoze co kimena ingenieur Nashran yamfashije twemi tuifurize kubandanya mururaniko.